SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio. Mbega biragushikira ukiyumvira mu gihe utazoba ukiriho canke mu gihe utazoba ukibasha canke n'ubunyene. Biragushikira ukiyumvira ikizobaho haba ku mutungo ufise, kugwaruka ufise, kubana ufise canke icyo cyose kindi wifuza yuko kitazoteranya umuryango mu gihe utazoba uriho. Uriyumvira ingene bizogenda, uriyumvira ingene matati yohera inyishu hamwe n'ibindi. Ni muri iki kiganiro nitwa Jean Paul Amede Nizigama, ini SBS mu Kirundi. Kaze
sbs.com.au.
Kaze ubugira kandi ini SBS nkuko narinda yababwiye. Reka rero twinjire mu idonido ry'inkuru nabateguriye. Aho hisunzwe ivyigwa vyakozwe mu mwaka wa 2015 vyerekana yuko abanye Australia bari mu zabukuru mbere bafise n'umutungo munini aribo bafise ivyete vyerekana uko ubwo butunzi buzokora canke buzogaburwa mu gihe bazoba batakiriho inyuma y'imyaka ibiri. Adam Steen, umwigisha muri kaminuza Deakin University, yakoze ivyigwa bikuru bikuru inyuma. Ivyo navyo vyerekana yuko ica kabiri cabakorewe ko ubwo bushakashatsi badafise ivyo vyete vyerekana igaburwa ry'ibisigi vyabo. Reka twumvirize. Muri make wisanga mu vyo benshi badashima kubamwo induru janye n'ivyo vyete hamwe n'impfu, amazu hamwe n'ibindi nk'ivyo. Hariho igice kinini c'abantu kingana na 50% canke munsi yaco. Mwigisha Steen nyene yavuze yuko hariho ukudatahura kumwe canke ukwitiranya ibintu mu bantu benshi bituma abantu batisanzura kwandika urwo rwete. Reka dusubire dutege yombi. Ikimaze kwibonekeza nuko vyagaragaye yuko hariho igice kinini c'abantu bibaza yuko kugira ico cete bitari ngombwa. Hakaba hariho n'abandi biyumvira yuko bageze ico cete bazoca bapfa, abandi nabo bakavuga bati nta mafaranga akwiye dufise. Rero ivyo ni ibintu vyibonekeza cyane atari mu moko amwe gusa y'amakominote runaka, ariko na bamwe mu bakoresha mbere ururimi rw'icyongereza. Mu gihe umuntu yitavye Imana adasize ico cete bita will mu cyongereza, vyitwa intestacy. Mbere muri ico gihe igaburwa ry'umutungo wiwe rikogwa hisunzwe amategeko y'iyo ntara canke igisagara abamwo. Umucamanza Dean Kalimnios yavuze yuko kugira ico cete kurinda imiryango amatati benayo. Reka dutege yompi. Abantu bibaza yuko icete nk'ico gitegurwa n'abantu bari kumfira, gutyo ntuvyitwararike na umenya umunsi canke isaha. Ni vyiza igihe cose gutegekanya imbere y'ibihe. Ikindi kintu kitari co niki bavuga yuko mu gihe udafise ico cete leta ijitwara ubutunzi bwawe bwose. Ivyo si vyo na gato, hariho amategeko ategekanya uko bigenda mu gihe nk'ico. Ariko mu gihe witavye Imana udafise ugo rwete muri ico gihe biragorana gato wisunze ivy'amategeko ashikiriza kuvyerekeye utwara umutungo wawe hamwe n'amazu. Urutonde rw'ingene abantu batorana mu gihe atarwete rubigena uwasize ruvana n'icy'amategeko avuga mu ntara canke igisagara usanzwe ubamwo. Kalimnios we avuga yuko ayo mategeko ashobora kudahera kuwo wifuza yuko atwara umugabane kanaka mu gutunganya iby'ubutunzi bwawe. Reka dusubire tumwumvirize. Umutungo w'amazu y'abantu ni bimwe mu bigorana. Abantu bafise ibidasanzwe bibafitiye inyungu, mbere abantu barashobora kugiramo imigabane. Rero ubwo rwandiko rugufasha ingene uzogabangana ubwo butunzi, hariho ubwo woshaka gushikiriza canke guha umwuzukuru canke samuragwa w'umuryango canke ikindi kintu ngira kamaro canke ico musangiye. Rero ugo rwete nigo nzira irashe yo kubikora. Mu gihe muri Australia hibonekeza abatari bake basigaye biyuzuriza canke bikoreye ugo rwete babifashijwemo n'ubuhinga ngurukana bumenyi, abahinga bagira inama abavyikorera ngo bashobore guhanuza abahinga mu vy'amategeko. Urashobora kwandikirwa ugo gwete n'inzego za leta zibifisemo ubumenyi canke mu biro vya leta mu ntara canke igisagara urimwo. Abikorera utwabo barasaba amafaranga, ariko ubwo buryo buravana. Kandi ngo urashobora gukoregwa ico gikorwa kubuntu mu gihe wujuje ibisabwa, nk'uko abarengeje imyaka 60 ari kubuntu. Michael Spurgeon ni umuyobozi nshingwabikorwa mu gisata cya leta gifasha kwandika ivyo vyete cyo kimwe no guhanura abantu bagendana ubumuga mu vy'amafaranga mu ntara ya Victoria. Yamenyesheje yuko kugira urwo rwete ari ngirakamaro atari mu bijanye no kugabangana imitungo, ariko kandi gufasha abana bakiri bato ngo umenye abazobasigarana. Reka dukurikirane. Mu gihe badafise ico cete, uhabwa ububasha bwo kwitwararika umwana bufatwa n'amategeko y'intara. Baraba mu miryango yose ushobora kumwakira akamwitwararika canke bagashyira uwo mwana mu bigo by'irerero. Niyo mpamvu tugira inama abantu yuko bakwiye gushyiramo uzokwitwararika abana muri ubwo rwete. Mu gihe bitabaye uko, barashobora kugufatira ingingo ihushanije n'ivyo wari kuba wokwishiriye muri ubwo rwete nk'umuvyeyi. Bwana Michael yavuze yuko ari vy'ingirakamaro kubimukira muri Australia bafise abana bari munsi y'imyaka 18 badafise abandi banyamuryango ngaha muri kino gihugu. Reka dusubire kandi twumvirize.
So myself, for example, my children are born in two different countries, and when my wife and I said,
akarorero nkanje abana banje bavukiye mu bihugu bibiri bitandukanye, igihe jewe n'umufasha wanje twandika ubwo rwete, twarahisemo abazoturabira abana hano muri Australia kubera yuko abana bacu bakuriye ngaha. Twaribajije duti nk'ubu dupfuye giturumbuka vyogenda gute aho wosanga abana bagiye mu gihugu batigeze bamenya? Ahubwo wosanga arivyo bibaye bibi gusumba. Rero twashatse kurondera incuti yacu ya hafi izokwitaho abana bacu mu gihe ivyo vyoshika. Mu gikorwa amazemwo imyaka myinshi ategura ivyete vyabifuza kugabana imitungo yabo imbere yuko bitaba Imana, Dean Kalimnios amaze guhura n'abakiriya bava mu bwoko butandukanye, aho usanga ibijanye n'ubwoko bibaye inzitizi mu bijanye no kugabangana uyu mutungo. Yavuze ati ico cete gikora nk'umushinge wo gukingira amatati yose yoseruka. Reka dusubire tumutege yompi. Muri rusangi byorosha ubuzima bikanatomoka kurusha kubera yuko abantu baba bazi ico nyakugendera abashaka. Mu miryango imwe imwe yabimukira, ivyumviro vy'imitungo biratandukanye n'abimukira bavuye canke bafise amamuko yo mu Bwongereza. Umutungo w'umuryango ufatwa nk'ikintu cosangirwa na bose, ariko byumvikane neza yuko itegeko muri Australia rivuga yuko umutungo aba ari umuntu bwite ufise uburenganzira bwo kuwukoresha icyo bifuza. Mu miryango yindi ugasanga Samuragwa niwe afise ijambo nyamukuru nk'uko abavyeyi bo bigenza. Michael Spierge yagize ati guhagarika umutima mu muryango ntivyiharira umuryango runaka mu gihe ugo rwete atago ivyo yabishikirije yibuka ivyamubaye ko aho yarari mu kazi kiwe. Mu gihe ivyifuzo vya nyakwigendera bitamenyekanye canke ngo bisigurwe neza, muri ico gihe habamwo kuzazanirwa kandi aho niho hibonekeza indyane. Raba neza yuko ufise ibintu vyose mu kibanza cavyo, kandi vyiza si ukumenya neza yuko ufise ibintu vyose biri mu kibanza cavyo, ahubwo kuvugana n'umuryango ngo ushobore kumenya ibizokurikira gutyo tabaho gutungurwa. Murakoze mwese mwariko muradukurikirana. Rero nawe namba wifuza kwifashisha ubuhinga ngurukana bumenyi kugira wandike ico cete, urakeneye kurishira abajejwe amategeko canke ababifisemwo ubumenyi bukwiye bakagufasha kubisuzuma neza. Nitwa Jean Paul Amedenizigama, ndabakengurukiye mwe mwese mwari kumwe natwe. Iyi ya SBS mu Kirundi. Urashobora kandi kudukurikirana no kuri Facebook wanditse SBS Kirundi, gutyo ukabona aya n'ayandi makuru nahutaha. Bye bye.
Woba wifuza kumviriza ayandi makuru nk'aya? Umviriza ubicishije kuri Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify canke hariho hose uronkera amakuru yacu.